ngera kubageraho ku isaha isa 2:15 ku masaha ya nimugoroba.
Dusangire ijambo,
dusangire ijambo,
dusangire ijambo.
Namutse neza nshuti mwese muteze amatwi radio ijwi ry'Amerika. Uyu ni umwanya w'ikiganiro dusangire ijambo. Muri indwi intumwa ya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ntara ya Afurika y'Ibiyaga binini Thomas Perriello yabonanye na bamwe mu bategetsi bagize urunani Senared mu nama yabereye i Buruseli mu gihugu cy'u Bubiligi. Perezida Sylvestre Ntibantunga yahoze atwara Burundi avuga ko basavye umushyirantahe Perriello ngo Leta ya Amerika ibandanye iremera Leta ya Burundi kugira ngo yemere kuganira n'abanyapolitiki bose batavuga rumwe atanumwe akumiriwe. Perezida Ntibantunganya arishura kandi no kubindi bibazo. Tuba mu tegamatwi. Nyakubahwa Perezida Sylvestre Ntibantunganya mwahoze mu murongo wa Burundi, murakoze cyane rwose ku kanya mutoye kugira ngo tuganire. Nashaka cyane cyane mutubwire ku nama mwagize n'intumwa ya Perezida Barack Obama mu ntara ya Afurika y'Ibiyaga binini Thomas Perriello aho mu bihugu by'i Buraya. Mbega iyo nama yibanze ku ikintu iki?
Murabona yuko ikibazo cy'u Burundi aho kigeze uyu munsi ari kibazo usanga kiraje ishinga ubwa mbere twebwe abantu twebwe nyene na cane cane mbere indongozi mu bandi haba ndibaza ko ari ku butegetsi canke mbere na twebwe hari ibibazo byinshi usanga tudahuje na gatonyi n'ubwo butegetsi mu gifasa twitwa opposition. Hanyuma kandi urabona hariho rero n'amakungu agenda kurikirana ikibazo cacu c'i Burundi utanguriye ku karere ukaja kuri Afrika mbere kuja no ku makungu yose. Igihugu ca Leta Zunze za Amerika rero carerekanye yuko kigikurikirana neza kandi gishaka gufasha kw'abarundi twotera intambwe kugira turonke inyishu kuri ico kibazo gishobora kuzana ingorane mu Burundi ndoneho zaraje hoho ishobora kuza no mu karere kandi naho nyine urabona ko zaje ubwiye kuraba ingene abantu biri baraterana amajambo. Ubwo twarose umwanya kuganira n'uwaserukira igihugu cya Amerika Obama muri kano karere kacu. Ubwa mbere turabashimira ku kugene Amerika igenda iterera mwe iboneka uraje rujya rugendo uriya munyamabanga kiyacegera cy'umunyamabanga ajejwe umengo z'amakungu yashikirije i Bujumbura iyaherukayo. Turaze kandi uruhara ubuserukira iyo guca Amerika muri inama y'umutekano yagize no kuvuga igihugu cya Amerika cyagize mu gufatwa kwa ya ngingo iheruka ku kibazo cy'u Burundi. Twongera rero turaca hirya no hino ingene tubona haboneka umuti ku kibazo cy'u Burundi. Namusigurira ko twebwe dushyigikiye cyane ibiganiro byane bisabwa
mu majambo make cyane rwose. Ikintu mwamushyikirije mwebwe mwipfuza ko cokorwa n'iki?
Nuko abantu bandanya bahimiriza abari bo bose na cyane cyane Leta y'u Burundi kugira bumve ko ibiganiro atabikumiriye ariyo nzira yonyine ishobora gutuma turonka inyishu nziza kandi ishimisha bose kandi ishobora kugira ayiteje abarundi. Urabona ko barushe cyane ugiye kuraba ingene ubukene bwinjiranye abarundi bose kuva ku muto gushika ku mukuru wumvise ingene hatanguye kuba ibibazo z'ukuronka uburyo bw'ingene Leta ikora harimo n'ibyo guhemba abakozi canke abandi bakorera Leta y'u Burundi.
Abatavuga rumwe na Leta hari uruhara baba bafise muri uyu mudurumbanyo canke izo ngorane zose muvuze aho abarundi batakironka n'ico bashaka ku munwa aho batakironka n'agafashahara kabo?
Ica mbere no kubwira nuko ikiyo cy'u Burundi kitavuye ku batavuga rumwe na Leta kuko tuze turabyibutsa cavuye kutubahiriza amasezerano y'Arusha no kutubahiriza ibyizwa shingiro mu kurenga ku byanditse muri iryo bwirizwa mu biraba ikirengo cy'umukuru w'igihugu. Nama ndabivuga nzobisubira. Harabonetse kandi n'ingene inzego zimwe zimwe z'igihugu zigenjeje mukurari ico kibazo ugasanga ziteye kubiri nubundi ingene zotegeje gukora zitanga karorero keza urazi nk'ingene abagize urwego kwa sentari y'ubwiriza shingiro bazifashemo narayivuze cyane ndasubira nibige kuza barakora kuri izindi nzego zikora zubahiriza demokrasi urazi nk'ibyabaraye bibaye muri Afrika y'Epfo ntago ruhara rero ubwa mbere abatavuga rumwe na leta bafise mugabo ikibazo iyo kivutse rero gica kibyara nibindi
president ntibantunganya muravuze ikibazo cha manda ya gatatu ico kibazo ariko mu amakungu eka intumwa zose zagiye mu Burundi zisa nizita kigarutse ko ivyo ntibibatera makenga kubona bavuga ko mwoja mu biganire gusa ico kibazo kitavuzwe
oye erega nubundi ubu ntawoza kugira ngo rekanje kuri ico kibazo cyonyende gusa kuko noneho cararengewe nica nibindi cyatumye mu Burundi kuko iyo hamaze kuba abantu bapfa urabona ibiharuro bitangwa ubu bamwe bati amajana 500 abandi imbere bateraje ku gihumbi mugabe ico tubura coco nuko hari abarundi bapfuye kubera ico kibazo hari abarundi bashika ibihumbi amajana 250 mbere barenga bamaze guhungira mu bihugu duhana imbibe cyane Tanzania Rwanda na Congo hariho ivyerekeye ubuzima bwa misi yose bw'abarundi uravye mu vyitunga uravye mu vyimibano ubona ko bugenda butosekara bimwe biteye ubwoba harimwo ukutizera ndagutanguye kuboneka mbere ariko kushobora kuba inzangi y'amaguma akomeye cyane mu nzego z'umutekano byo ibibazo n'ibindi warabonye ibyabaye kubyerekeye kumenyesha makuru warabonye ibi bya societe civile bizimigambwe hari uruziti inziti z'ibibazo byinshi ubu rero byatewe n'imanda dutita kwicarira tugatorera inyishu kuneza y'igihugu
mwavuze ko
ineza y'umuntu umwe nituza turaba ineza y'umugambwe ndabivuze imyaka mironyi gahembaze muri politike tuze turaraba ineza y'igihugu iba ariyo dushira imbere ni naho mbere utusanga ni neza y'umuntu ushanye neza y'umugambo ushanye neza y'undi mugwi igira naho ibona yaciriwe inzira ishobora gutoma yidegenda neza
president ntibantunganye mwavuze ko amakungu akwiye mwasavye ko amakungu yobandanya ahimiriza urundi mbe uburyo bw'uhimiriza urundi kugira ngo uje muri ivyo biganire n'ubuhe muri mu bantu bo babasaba ko ibihano byo bandanye gufatirwa urundi abanyagihugu bavuga ko ivyo bihano bigira ingaruka mbi kuri bo cyane cyane
mu kirundi se turibuka ikirundi kiwacu gukananira abagabo ntiyimye kandi ngo gatozo cy'intabarigwa ngo gashaka abagabo babona jewe ndu murundi akundi igihugu canje co kimwe nabandi barundi je ndibaza yuko tutoreka ku gihugu cacu kigende akagirira narabonye mu myaka y'igihumbi 1996 inyuma ya kudeta yari yankuye hanyuma abari bagiye ku butegetsi batagura kunana ngo ntabiganire bikenewe n'ibiki ngo tuzobyishoborera hamaze gufatwa ibihano byaratumye bagenda muri iyo biganiro
murifuza ko ibihano byabandanya gufatwa rero
bagenda kwishyura neza inzira y'ukwirinda ibihano nukuja muri iyo nzira y'ibiganiro nta kundi baje mu biganiro twirinde ko twoshika aho tuvuga bamwe bagaca bagira ngo ntibakunda Burundi kandi tuzi ko atawukunda Burundi kudusumbya
mu president ntibantunganya abarundi benshi baravuga ko ibiganiro hagati y'abarundi byoba ibiganiro nyakuri apana vya biganiro vyabaye kuva kera mu Burundi aho basa bisa nuko kenshi na kenshi umugambi bishikira n'umugambi kugabura ibyo bavuga amagabura nyama ibyo biganiro na leta y'Burundi ivuga ko ikwiye kwijamwo n'abarundi bose kiretse abantu bagize uruhara muri kudeta n'abantu bashatse kudurumbanya umutekano w'igihugu mwebwe muri president mwo kwemera ko abantu bashatse gutebagaza ubutegetsi canke badurumbanya umutekano w'igihugu waje mu biganiro
ngira nti sinzo ko yuko uri kurabaza mbe murazi ko je president ntibantunganya inyuma y'urupfu rwa president Melchior Ndadaye yari yabaye uwa mbere yitorewe n'abarundi natwe twatowe mu nama nkenguzamateka tubonye aho abakoze ijya kudeta bageze igihugu tukabona akajagari kaje twemeye twaganira n'abantu bamwe twabonamwo abagize iyo kudeta mbere na president Ndadaye akamwica mbega urazi yuko jewe nabonamo nabishe n'umupfasoni wanje iyo rero uri umurongozi hariho ibintu utarekuriwe nta murongozi afite uruhuje wo kuvuga gutyo ica kabiri mbego wota kuraba mu Burundi no munsi
ibyo sivyo byatumye ubutegetsi
nibwirizwa shingiro ninga
president ntibantunganya
nirindira ndakubwiriza ukuri ko tuta turabona ukuri ni kuzodukiza uwaciye kuri ubwa mbere ni president Nkurunziza yarenza amasezerano yarusha yarenza iyo bwirizwa shingiro ubu rero twe twacumuye twaguriye kuri we
president ntibantunganya
turondere ngene twoja hamwe duhana impongano impongano ikiza iyo gucu Burundi
ndumva ko muri ko muvuga kubahiriza amategeko ariko mwebwe ntamategeko muri ko murubahiriza gihe urwego rw'igihugu rujejwe ibwiriza shingiro rufasha inyingo ko atamateko yarenze preza nkuru nziza mugahakana ivyo bintu ivyo se kurenga mate se gusaba ikintu kimwe mukaba ico kintu mutanacemera
aha naho nyenda gufitiye inyishu jewe namye mvuga kuva kera kandi ndunda bisubiyemwo ndemera demokrasi kandi muri demokrasi hari hinzego usanga difisa uraro kubeye cyane na cyane cyane urwego gukubahiriza ibwiriza shingiro aha rero niho nashaka ko barundi bumva n'abantu bose babyumva ibyo iri irya kuri constitutionnelle irya sentare waje kugira shingiro yakoze ntibiri hiteka na gatonye kuko barayandikiye barayigiye ngo nibi nta bindi ngwemeza ibyo ndakubwiye yuko n'ejo nahijya yejo azorondera kuri kazi kundi bazobibonda ubwa mbere wo harabaye kiyacegera cy'umukuru w'iyo sentare yaciye yiruka aratanyuho arahunga turazi kandi ko hari n'abandi bashaka batucanye bane bari bavuze bati n'ukuri iyi nzira si nziza mugabo haba kubaremera kuvuye mu kagwi gafise ubwo butegetsi ngo mutizwa kubyandika kukunye nuko turabizi turabarundi ndabasabye ntitutatendana iyo abikora neza bubahirije ibwirizwa shingiro bubahirije ko bigira amategeko y'abarundi sintibantunganya mbagiko daharira
abari ku butegetsi
kuva kera ibyo bakoze n'ukuri bakoze ibintu atari byiza iyo basoma gusa ibwirizwa shingiro nimeze kurya bari babigize ubu tuba tubashyira natugira tuti mwakijije Burundi kurya ubona muri Afrika y'epfo babwiye Zuma bati turakubaka kuri umukuru w'igihugu mugamo kugira kuriya wagize wararenze ibwirizwa shingiro kandi tugusabye kubahiriza ukariha bijye wakoresheje biciye kubiri nibwirizwa shingiro byacu
president ntibantunganya aba ahurike mugambwe uri ku butegetsi eka n'abategetsi nyene bari ku mugambwe yavuga eka n'abanywanyi b'uyu mugambwe bavuga ko inyandamuvano eka intandaro ingwane zo mu Burundi atari cyo kiringo cha gatatu ahubwo yari migambwe itagira abanywanyi aho muhavuga kwiki
oya ahubwo rero uvuze gutyo ari imigambwe itagira abanywanyi ho bavuze ati itagira abanywanyi bakagira ati tuse kuganira ahubwo ntozo bwa mbere ngashaje nkabereka nti ehe ndaguhe ibimenyetso byerekana ko wewe ibyo kuravuga ataho bihagaze erega nico gituma nkatwebwe mu 1973 naho twabona kugubuza gisirikare dufise zike kugubuza amafaranga dufise zike niho twaje twagiye twasaba twebwe nyene tuje mu biganiro kuko twari tuzi kukuri kuri mu ruhande rwacu iyo uzi ko kuri mu ruhande rwawe ntutinye ibiganiro burya utinye ibiganiro agira ngo arakomeye nuko abona ko hari ibyahisha jewe rero niba bazi yuko kuko izo kuva defise nibaze mu biganiro baheze bazerekane nibagira bati turafite ibyumviro biremereye gusumbya abo bandi tuzogira tuti aho niho kwa kuri twarondera kukiza Burundi kwabonetse tubisonere tuvyubahe mugabo ugiye ukatangura kuzorondera ngaho ugiye ukarondera ndakubwiye nkundikije wumvirije ibivugwa n'urya mugambo uri ku butegetsi birateye isoni birateye ubwoba birateye ubwoba ku bantu bamaze imyaka 10 ariko ratwara hamukaza ngo uno munsi bagiye kuzana ikibazo bari gutetwa kwa baronkeye umuti bakakiza no munsi
reka tugaruke ku kintu mwatubwiye president ntibantunganye mwavuze ko mwebwe mwagiye mu giyane yo nabantu mwari muzi ko bishe ndadaye ubwo si ivyo vyatumye atamahoro yaciye abandanya gushikaho bakura ku butegetsi
jewe ntibankuye ku butegetsi kuko nariko ndondera ingi nahubwo abazozinyi baboronka bategekera deza erega hano hari kibazo no hari kibazo erega je namabaza abantu bagiye kugwana bakiriho uno munsi nimbega barya bana ibihumbi 200 mwari kumwe mu ntambara uyu munsi boza bakababaza bati Uburundi muri kumura bukoziki nimwe twagwanye byo twirwa taronka bo kwishura iki wabwira ngo twagiye kugwana kugira habe akagwi k'abantu 10 batarenga 10 bizizira ibintu bakabifata ku gaswe kabo abandi bakagira ibikoresho byabo suko tiko byagenze ubu rero ntihazogira ugira ngo turiko turabahuganira ngo dushaka amagaburanya nk'uko wabivuze oya sibyo dushaka yuko riryateka Melchior Ndadaye yateye u Burundi n'abarundi bose rirya teka barya abana bapfuye baturonderera rirya teka n'abandi imbere yabo bakwa gasore n'abandi baturonderera bigira aho ribandaniriza mu gihugu rikabandanya ari itegeye gucacu nico dushaka cyonyene
mu majambo
n'ubudabisubiremmo baze byo bubiganiriro ibyo byose umuntu wese avuga ati ndabibona uko uwo tuzobona adashira imbere ineza y'igihugu ndakubwiye ko je ntibantunganya ndubu wa mbere gukumuyamiriza
mwavuze ko
naho yova muri senarede ndimwo nzomwiyamiriza kuko dushaka ku gihugu cy'Uburundi cyacu gitera imbere kikagira izina kikubakwa mu karere kikubakwa muri Afrika kikubakwa ku isi nzima wumvise ibituvo kuno munsi hirya no hino ninde yumva ko muteye iteka ninde haba namba
mwavuze ko mwifuza kuja mu biganiro ibiganiro bitaba bimeze nk'ibiganiro byabaye mbere aho abarundi benshi bidogera ko bidoga bavuga ko byari nk'amagabura nyama none ikintu muzoganira ikintu musaba muri ibyo biganiro mu majambo make cyane gose ikintu mwifuza ko cova muri ibyo biganiro bizoba bizoteba bikaba niki
ica mbere no gusubiza uburundi ku murongo aho bwari bugeze laba ninde atabona ko ari kibazo iyo hari abarundi amazina atandatu bishwe kandi bakicwa mu buryo buteye kubiri n'amabwirizwa y'isi nzima n'amabwirizwa y'igihugu ico kibazo tuza kurondera ingene kizokurikiranwa ica kabiri hariho abarundi bapfunzwe barenga 600 abo bapfunzwe bazira kubagiye muri manifestation cy'abagize iki ico kibazo gituza kuronga ingishu itomoye neza atari hamwe umuntu azaragira ngo nkozo kuko jaka ica gatatu hari habarundi 250,000 bahunze bikazana ibazo bitari bike bibo bohunguka gute mu gihugu hari ibazo biraba imigambwe yakimwe unywenywe hari ibazo biraba amashira hamwe ya societe civile hari ibazo biraba ukwigenga kuko kumenyesha makuru mu gihugu cy'u Burundi hari ikibazo cyane cyane kiraba ingene inzego z'umutekano w'igihugu zaduteye iteka zigishingwa ejo bundi mu myaka y'2023 intambara iheze ububona yuko zishobora gushwanyagurika hari ikibazo kiraba ingene twotegura neza amatora azotuma tawusubira kongera kuza kuvuga ngo sineme kitemeye kuri hari ibazo byinshi byatewe n'ibi simanda
hari ivyo mushaka rero muri kuvyereka ivyo biti nkuko muvuze ko bo babahaye ibintu bike hari ibintu mwifuza ko bo babahaye bimeze nk'ibite
hanyuma kandi ivyo rero bikaza bituma twongera kugaruka gukubaha n'ukubahiriza amasezerano y'Arusha amasezerano y'Arusha yonyene aratomora ingene ashobora guhindurwa yonyene arabitomora kandi abo bose nubashite ku butegetsi babushitse ko kubera habaye amasezerano y'Arusha ubu rero ntidushobora kugira ngo umugwi uyu cyangwa umuntu uyu ngo ngiye gushwanyagura ayo masezerano uko nishakiye ntibishoboka
tugarutse kuri ibyo biganiro president ntunganya tugarutse kuri
ureka umuntu umwe ngo gira uko ushaka ibyo umuryango nyene uhagaze ko ushingiye ko akabishwanyagura
tugarutse kuri ibyo biganiro ahantu mwifuza ko byobera ni hehe
ingene ari gihinduka cyo hinduka naho ngene bikenewe bakakiganira
ibyo biganiro byobera he ku bwanyu canke byo jamwe bande hariho abantu bari ku rutonde ekagwashikirijwe n'amakungu bavuga ko abo bantu bari ku rutonde rw'abantu bahunganya umutekano abo nabo boja mu biganiro ibyo biganiro byobera he mu kanya gato cyane gose
oye ibiganiro byaramaze kumenyekana byobera igihe twari mu kutanguza ko ivyo biganiro INTB mu Buganda ku itariki 28 z'ukwezi ku 12 president Museveni twemera ko ari umuhuza ubu afatanije na president Mukapa yaravuze ati ivyo biganiro bizobera y'Arusha kandi twebwe tubona yuko aho yavuze ariho kuko nayo masezerano tuvuga niho twaganiriye turayashikako sinzi rero yuko ari uwogira ati aho sidahemera utahemera akavuga igituma hanyuma rero ivyo biganiro bigahagararirwa nkuko bibaze kwemezwa na president Museveni afatanije na president Mukapa
ivyo mari gihe kingariki
ivyo biganiro bikamara igihe gitonye gishoboka kuko nta bintu bigoye biriho kiretse gusa kubona yuko twese abarundi na cyane cyane twese indongozi tucemera ayo masezerano y'Arusha kiyemera kuko nico kiniho hari itsitso turayemera cyane tituyemera tutayemera dushakiki hanyuma tukaraba rero gere twotunganya bikenewe arizo turaba neza tukabiraba twese turi hamwe mbe nkabijya biganire bagira ngo biriko baragira ubu uzi neza yuko hari abarundi ibihumbi amajana 95 bari hanze uzi neza ko ari ndongozi muri politiki kandi tuzi ko zifise uruhara ukomeye muri politiki zidafise ijambo wibaza ko bizoshika ntaho bizoshika izo je ndabyi mugabo twemeye tukarondera inzira twese twumvikanye izo dutuma nibyo bamwe bagira ngo biragoye tubirongera inyishu umuti muri munda kuri twese turaba da turi hamwe twubahana tugira tuti mumenye ivyo mukora kugiti babaraba
kugiti cyanyu president Sylvestre ntunganye mwahoze murongo mu Burundi murashaka kubona ko uruhara mwagize muri zingwane z'u Burundi ari uruhara mushaka kwishimira eka n'abanyagihugu bose bashaka kwishimira akavuga ko ya ikacho kimwe nabandi ya president batwa igihugu murashaka kuvuga ko uruhara mwagize ari uruhara gubaka abanyagihugu bashaka gushimira
muno hara muri kindi gihe cyanke kuva dutambwe politike
kuva uruhagarara rutambwe mu Burundi mu kwezi kwa kane mwakweza
ndakubwire ndakubesha iyo urumurongozi hari gihe ufata ingendo ubwo nyene abantu ntibayumve kandi uri mu nzira nziza jewe ndakubwiye ko mu mutima wanje ntekanye neza cyane ko ndazi ko ndi mu nzira nziza ndazi berekana igana cha guhumuriza abarundi ko hari nibazo bagenda bibaza ahubwo inzira turimo ari yonze kubikingira nagira ndabibutse ijambo president Dadaye yatubwira igihe twari ko duharanira demokrasi na cyane cyane mbere n'igihe yari arahiganirwa icyo cy'umukuru w'igihugu yavuga ati nyabu na barundi muze muramenya yuko utera umudurumbanyo utera umugwi bituma nawe uwo mugwi ugira uti uyu muntu arantee kibazo no mwivuna gute ugasanga aho kuronje inyishu ibibazo mubigize ingorane nizo twiboneye rero uyu muri kino gihe inyuma yuko ayo masezerano yarusha arenzwe hari byinshi bivugwa ndabona abantu banyandikira ngo president ntibantunganya yari bagiye bavuye ngo president ntibantunganya ngo yibagiye byamugoye ngo president ntibantunganya ngo baramuteye ibintu bimeze gutya yibugendana ngo president ntibantunganya baramwiciye umugore ngo president ntibantunganya baramwiciye bagendanye wose jewe ndumurongozi jewe ndidongozi ibyo ongira nti ahubwo mwabarundi ntiwadanye muhendwa kuko ababazana muri izo nzira namwe murabona aho bashikanye iyo ubonye intwazaga mu nzego z'umutekano zigira zigandagurwa iyo ubonye abarundi bagandagurwa wogira ngo uri mu nzira nziza haba namba nababwiye hari n'abavuze ngo twebwe ngo indongozi z'abahutu ngo twagiye muri ibi ngo tugo gukoreshwa n'abatutsi nagira ndababwire kandi mwoba mufashije n'ukuri mushikira abantu bakavyumva nagira ndababwire nta muntu nzoshigikira muri politiki y'u Burundi agenda imbere ya byose ashira imbere ubwoko bwiwe gusa ubwoko siteka
ikibazo cyo gushigikira ubwoko ni kibazo cy'abantu bakiri mu myaka ijana yasubiye inyuma ariko reka dusoze rekivuga
iyo bambwiye abantu nka yari bagiye ngo byashikiye Dadaye ngo yari bagiye byashikiye umugore wiwe
ubwo bwoko
ugendana wibaza ko ntabyumva mugo nagenda babwire
ubwo bwoko bashira imbere ntacyo bumaze na benshi ntibazi n'ubwoko bwabo reka tubandaje ku kiganiro ntibantunganya ndabaze n'ikindi kibazo mwebwe mu usanzwe mu senateur ka umukenguza amateka mu Burundi ayo mabanga mwarayahevye ko mumaze igihe kinini hanze
no yahebere iki mbe wari bagiye nawe ibyashitse i Burundi kandi n'ubu bishika erega jewe umutekano wanje warugeze habi none usanze uwabaye mukuru w'igihugu abo nyene barongoye igihugu bagiye bakabwira abantu ngo muzotegere ngo passport iyi niyo muyibonye ngo muzobinye ko ari passport yibwe ukaza wewe uri umukuru w'igihugu ukaba mu Burundi iwanyu bakakurekura ngo usohoke niyo passport mugo washika ugasanga ngo barategekanije ngo ni wawe niyo passport ngo acyaje ngo niyibwe aho wibaza ko ari iki wumva ko ari iki wewe uvuye nga ukabona haje umupolisi mu gicugu samunane n'igice y'ijoro agira ngo data waje wagira ngo yaborewe afite inkoho akaza kurugi wawe utazi yavuye ubibaza ko habari iki
muri ko muvuga ko ubutegetsi bwashatse kubica
mvuga yuko hari ibibazo by'umutekano ziko bashatse kunyica ibyo tuzobitohoza tuzoraba nicyo cy'umutekano nawe utari umuntu adashaka kufata ibazo uko biri ubona none we ntubibona ndabitegeye iyo usanze patrol yuwahoza ari umukuru w'igihugu icyo gihugu cyo ngene cyavuze ngo iyo patrol yaribwe wowe ubona ari ibintu bisanzwe
mu gusozera president ntunganya hariho abahinga benshi bavuye mu bihugu bitandukanye ka bashikiza amakuru bavuga ko mu Burundi uruhagara ruhari rwari gushora kwirindwa iyo imigambwe yose ija hamwe nkuko mu bivuga hari nk'ikiringo cha gatatu mubona ko kidakwiye mukaja hamwe mu gatsinda uyu mugambwe ivyo ntivyari gushoboka ntivyari gutuma amarira abarundi bafite muri iki gihe batayagira
kuja hamwe imigambwe yari kiraja hamwe rega mugabo urabona ibyagiye biba laba nk'ubu dufate umugambwe witwa FNL ubwa mbere baragiye bati uyu mugambwe ni Jacques Bigirimana awutwara inyuma kwasa aragenda cyangwa na DTJ bagira amizero y'abarundi hanyuma baragenda mu matora bati oya ntituje mu matora kuko bitegekanije nabi hama inyuma mu biharuro bitanzwe ngo amizero y'abarundi yarose intebe izi n'izi n'izi kwasa arajayo cyo nari niteze yuko agiyeyo nicyo cyo umugambwe rusha gihera niko kikidahera nuko ari ibintu bagenda bakoresha uyu munsi bagakoresha gwasa ejo bagakoresha Bigirimana kuneza yawo gusa atari ku kuneza umugambwe FNL nico gituma dutera kwicarira ingene imigambwe mu Burundi yotunganywa ikongera igakora naye handi jewe nagenda kubiye ko umuntu yemera demokrasi sindi bantunganya nsinzwe mu matora noza kugira ngo sinatsindwa ahubwo no wa mbere afata telefone agahamagara uwo twahiganwa nti nukuri Imana iguhezagire uzotware neza abantu babyumvise
ikibazo
cyo n'amahenguza amateka arimo n'amashinga amateka ko buko nyene nico gituma rero jewe n'ubu muri yo n'amahenguza amateka ari kuravuga nejo reka turonke imyishu twugurure ibyo bazo byose tubitorere imyishu urabe ko natangenda
ikibazo cy'imigambwe isambuka president ntunganya kiri mu gambwe yose kandi mugambwe uri ku butetsi ntavuga rero ko ari umuntu asambura iyo migambwe ikindi kintu nashaka kumuhereza ko mukanya gato cyane gusa amasegonda 30 hariho icegeranyo cyari cyashikirijwe n'umuhinga Christophe Sebudandi docteur Christophe Sebudandi yari yatohoje ukuntu imigambwe yoronka amajwi mu Burundi iyo migambwe myinshi ikaba yarifite nk'abiri ku ijana kiretse umugabo uri ku butetsi wari kuronka 36 ku ijana icyo ni gishobora kuba ari ikintu cyaciye inkokora abajya migambwe bagaca bifatikiza ikindi kibazo kidatomoye cyane rwose mu ibwirizwa shingiro ry'u Burundi aho gishobora kugira nk'inyishu zibiri bivuye ku bantu imigambwe yarimo eka n'intara zabo
ahubwo byo byiza dusabye abari bagize ibyo tohoza no bakagira tohoza ku kugene abantu biyumvira ku kibazo kiriho u Burundi ubu jewe n'ukuri icyo nipfuza nipfuza yuko umuntu atsinzwe mu matora cyaciye mu nzira itomoye neza irongorotse mu buryo busukuye yemera aho intahe ya bene Burundi yashize ibyo rero kugira ngo bishikwe ko na cyane cyane abatwara batizwa kwigora bakigora kuri bo ntibame barondera inzira zituma batsinda byanse bikunze batsinda byanse bikunze izo twarabibonye izo twarabibonye muri aya matora heruka kwari ukugira ngo batsinde byanse bikunze n'ubu ndazi yuko hari indani hariyo abantu bagira bati ni hamwe nyine umuntu abura ahavugira abandi bakabura kuri nguvu zishimishije zikomeye kugira ngo ijambo ryabo barishyize datinya kuje ndiko ndabigira ndiko ndabikora ibyo navyo birumvikana
ego me
birumvikana mugabo rero n'umurongozi ngirandi ntibishobora kubandanya kuko byica umuntu gato kiwe byica niyo migambwe hanyuma bikicira igihugu cyacu cy'u Burundi name ngarukagaha kwame mu byo dukora byose tubona ineza y'u Burundi uri muri Amerika urabizi muri Amerika murabaragenda bagahigwa mugo bakabagira ati nyabuna Amerika imbere ya byose
icyo ni kibazo gihambaye cyane rwose muhereje ko
turagira ngo kuneza yuyu ineza y'igihugu kuri yo nyamirika bagira bati kuneza Amerika ntidushobora kwemera ikigo kirengana
President Sylvester ntibantunganye yahoze arongoye Burundi murakoze cyane rwose ku kanyama duhaye
Njuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi d'Amerika mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo ushobora kudukwirikirana kuri kilohertz 15,320 kilohertz 15,576 na kilohertz 17,730 ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,633 mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilohertz 15,466 na kilohertz 17,533 Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.